ይህ ኒራ ዲዝዊት አሜሪካ Isuti Amerika libe andanya kwa shikizi biga ni rafitari gemu kilundi ni kinyar Gwanda mngiriwe neza nshuti mngese mudu teza matukui mwurikumina Fideni Yongabo
na Tomasi Kamili Indi mngiriwe amakuru abadepite buru Gwanda barahiri mungsi
kajakunu kawana wano ya ina wana sabi mbabazi ina wana sabi mbabazi cha wago uriya watule kuya kubera presha hano kumeje kubigenda raho urajya kwisanga basubiyemo.
Uyu ni President Paul Kagame w'u Rwanda mu mihango yo kwakira indahiro z'abadepite uyu munsi.
Inchamake y'amakuru yajya no hino tugira tubashikirize leta y'u Burundi irategura itegeko rijanye no kugabanya abanyamahanga baba mu Burundi batisunza amategeko.
Umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un azasura Korea y'Epfo muri uyu mwaka.
Umushinga mateka Bobby Wine azotahuka mu gihugu cy'iwa cya Uganda ejo kuwa kane inyuma ko arangije kwivuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoyi mugume hafi ya radio yanyu. Idonido ry'amakuru yo hirya no hino twabateguriye duhere ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho President Donald Trump yashitse uno munsi kuwa gatatu muri Leta ya Carolina mu buraruko. Yagiye kwibonera ubwiwe ibyasambuwe n'igihuhusi gikomeye Florence hamwe n'utwigoro tw'ugutabara abasinzikajwe n'ico gihuhusi turiko turaba. President Trump avuga ko ibikorwa byo gutabara byateguwe neza cyane. Ivyo yabitangaje gato inyuma yuko yashitse muri Carolina mu buraruko. Yavuze ko amafaranga leta ya Amerika izotanga azoba menshi cyane ko yamara azoboneka. President Trump yabwiye abasinzikajwe n'igihuhusi Florence ko Amerika yifatanije nabo mu mubabaro kandi izogumira kumwe nabo igihe cyose. Igihuhusi Florence cyahitanye abantu 35 gitera haba imyuzure y'amazi n'isenyuka ry'imisozi n'ubutaka mu bisagara bitari bike byo muri leta ya Carolina mu buraruko. Abategetsi muri iyo leta baragabisha abanyagihugu bahaba kwindi imyuzurane y'amazi yitezwe muri ako karere muri indwi. Buramatari wa leta ya Carolina mu buraruko Roy Cooper yabwiye President Trump ko bakeneye ifashanyo. President Trump yishuye mu kuvuga ko bazobafasha 100%. Trump yumviye impuhwe abantu bategereje guhunga karere kasinzikajwe n'igihuhusi Florence muri iki gihe bariko bazera kumfashanyo zitanzwe na leta.
Umuyobozi w'ikirenga wa Korea Ruguru Kim Jong-un yatangaje ko yiteguye gutumira abagenzuzi mpuzamahanga gukurikira uko asenye ikigo kigerageza ry'intwaro za misile no gusenya intwaro ze za kirimbuzi niba na Amerika nayo ibikoze. Yabivugiye i Pyongyang mu kiganiro n'abanyamakuru ari kumwe na President Moon Jae-in wa Korea y'Epfo warushoje uruzinduko rw'iminsi itatu muri Korea ya Ruguru. President Moon yatumiye Kim Jong-un gusura Korea y'Epfo bishobotse mbere y'uko uyu mwaka urangira kandi Kim Jong-un yabyemeye nk'uko President Moon yabitangaje. Uruzinduko rwa Moon i Pyongyang rwashojwe no gushyira umukono bombi kucyo bise itangazo ry'i Pyongyang riteganya ko gukemura ibibazo by'imiryango yatandukanijwe n'intambara, gutura kurushaho umubano mu rwego rw'ubukungu no mu rwego rw'umuco. Muri urwego rw'umuco President Moon yavuze ko ibihugu byombi bizasaba kwakira byombi icyarimwe imikino olimpiki yo mu 2032. Naho ba ministri b'ingabo babo bashyize umukono ku masezerano ya gisirikari ateganya ko guhera mu kwezi kwa 11 gutaha ingabo z'ibihugu byombi zitazongera gukorera imyitozo mu gice kibujijwemo intwaro. Aya masezerano kandi ateganya ko Korea zombi zigiye gushyiraho komite imwe y'abasirikari bo hejuru bazajya bashaka ibishoboka byose kugira ngo bakumire icyatuma abasirikare b'ibihugu byombi barasana.
Tuze muri Afrika aho umushinga amateka atavuga rumwe na leta y'igihugu cya Uganda Bobby Wine izina ryo ry'ukuri ari Kagulanyi Sentamu azotahuka mu gihugu cy'iweje kuwa kane inyuma kurangije kwivuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibikomere yaronse igihe yafatwa bunyamaswa n'abavuga ko bakorera inzego zijeje umutekano. Igipolisi gitangaza ko kizoba kimurindiriye ku kibuga c'indege. Bobby Wine yagirijwe icyaha cyo guhemuka ku ruhara. Avuga ko yagize igihe imodoka zari ziherekeje umukuru w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni zategwa amabuye mu kwezi k'umunani. Bobi Wine azoburana atari mu ibohero inyuma yako atanze ingwate. Abategetsi ba Uganda bavuga ko igipolisi kizomuherekeza imuhiriwe kimuvanye ku kibuga cy'indege kugira cubahiriza umutekano. Batangaza ko amakoraniro n'imyirekano bitazorekurigwa. Bobi Wine yaciye yishura buno nyene akoresheje urubuga rwa Twitter ari ku kibuga cy'indege cyo mu gisagara cya Amsterdam mu Holland. Yavuze ko ari umuganda yidegembya kandi afise uburenganzira kuja ahashaka hose mu gihugu ciwe. Avuga ko ataco igipolisi gifise kimubwira kubashobora canke badashobora kumwakira canke ahashobora canke adashobora kuja. Bobi Wine izina ryo ry'ukure ari Kaguranyi Sentamu. Avuga ko ariko agwanya gahotoro kandi ari mu rugamba rwo gutuma President Museveni ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo inani na gatandatu asubirira aha ava ku butegetsi abandi bakamusubirira.
Perezida wa Zambia Edgar Lungu yirukanye mu mirimo ye Minisitiri w'iterambere rusange Madame Emerina Kabanshi kubera ibirego byo kunyereza umutungo muri ministeri ye. Perezida Lungu yafashe iki cyemezo ibihugu bine ari by'Ubwongereza, Ireland, Suède na Finland bimaze guhagarika imfashanyo biha Zambia biturutse ku byatangajwe n'ibinyamakuru kw'amafaranga anyerezwa muri Minisiteri y'iterambere rusange. Perezida Lungu yatangaje ko ibi birego bimuhangayikishije bikomeye ategeka ko hakorwa enquête.
Mwandanyo kumviza radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tukiri muri Afrika. Umuryango w'Ubumwe bwa Afrika wasavye umushikiranganje wa mbere w'igihugu c'Ubutaliyano afise ivyimviro bizira bimukira Matteo Salvini gusubira kuvyo yavuze mu ndwi iheze ko abanyafrika ari abacakara. Matteo Salvini yatangaje uno musi kwa gatatu kwivyo yatangaje vyumviswe utariko ko kubera izo mvo bidakenewe kwasaba imbabazi. Itangazo ry'umuryango w'ibihugu bya Afrika ryasohowe ku munsi wa kabiri ku muhingamo ryerekanye ko uwo muryango waguye mu gahundwe ku vyatangajwe na Salvini. Umuryango w'ibihugu bya Afrika wamusabye gusubira kuri aya majambo yashikirije atyoza abimukira b'abanyafrika. Iryo tangazo rivuga ko gutuka abimukira bitazotorera inyishi ikibazo cyabo kirarishinga karere k'Iburaya na Afrika. Umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyano Matteo Salvini yise abanyafrika bacakara ku munsi wa gatanu w'indwi iheze igihe ariko aterana amajambo n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'igihugu ca Luxembourg Jean Asselborn mu nama y'umuryango w'ibihugu vy'Iburaya mu gisagara ca Vienne mu gihugu ca Autriche. Asselborn yari yavuze ko akarere k'Iburaya kagizwe n'abantu benshi bageze mu zabukuru gakeneye abimukira. Matteo Salvini yishuye mu kuvuga ko mu gihugu ciwe bakeneye ko abanyagihugu bavyara abandi banakurushiriza ko badakeneye ko abacakara bashasha basubirira abana batakironka. Ivyatangajwe na Salvini vyarafashwe kuri video mu nama y'umuryango w'ibihugu vy'Iburaya abamenyesha makuru batari barekuriwe gukurikirana. Salvini ubwiwe yarashize iyo video ku kibanza ciwe ca Facebook kugira yerekane uguterana amajambo kuwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Luxembourg.
Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi kuri metero 19 na metero 22 ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com no kuri Facebook VOA radio yacu. Amakuru mu biyaga bigari. Abadepite b'u Rwanda barahiye uyu munsi Perezida Paul Kagame yabasabye guhindura uburyo bwo gukurikirana abanyereza umutungo w'igihugu. Mugenzi wacu Asumuta Kaboyi aratugezaho iyi nkuru.
Intandaro y'impinduka umukuru w'igihugu yasabye abadepite bashya ituruka ku bisa naho asanga intego icyuye igihe itarakoze byinshi kuri iki kibazo. Mu magambo yibanzeho Perezida Kagame yagarutse cyane ku maraporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta asorwa buri mwaka ariko imicungire y'ibya rubanda ntihinduke. Perezida Kagame yavuze ko uburyo abanyereza umutungo w'igihugu bakurikiranwamo busa nk'ubudahagije bityo yahaye iyi ntego nshya inshingano z'akarusho.
Niba uri umuyobozi ku rwego runaka ukaba warahawe izo nshingano ugahabwa amikoro ugahabwa buri kintu cyose cyo kubyuzuza warangiza hagati aho Auditor General akaza akatubwira cyangwa abandi bakatwereka ko ibyageze aho byagombaga kujya ari nka 25%. Ibindi ntawushobora kumenya aho byanyuze. Uburyo nshaka ko tuzabisobanura kurushaho nukuvuga ngo tuzabikubaza utubwireho ibyo byagiye bwa mbere nukubanza tukanabikwereka cyangwa se tukumvikana nawe ko ariko bimeze koko kuko ntawe dushaka kubeshyera nawe ukemera ukavuga uti nibyo koko byageze aho byajyaga ni 25%. Iyo gihe tukakubaza ngo 75% byagiye ibyo kutubwira gusa ngo ntabwo mbizi ntabwo bihagije ye mu myumvire yanjye hari uburyo bwo kunahashakisha tukahabona niyo waba utahatubwiye wowe tuzashakisha dukurikirane tumenye n'ibyo utunze mu mazina yawe cyangwa ibyo washyize mu yabandi tubigarure ariko muri uko kubigarura tuzageraho tukubika.
Mukuru w'igihugu yageze naho avuga ko umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yatewe kurondogora kuri Perezida Kagame. Uwo mugenzuzi buri mwaka agaruka ku bintu bimwe bidahinduka cyangwa se ngo bibonerwe igisubizo. Nyamara kandi iki kibazo umukuru w'igihugu yagarutseho si gishya ku Banyarwanda, ni nacyo cyakunze kuvugwa n'abari bagize inteko ishinga amategeko icyuye igihe. Bamwe mu bari bagize iyi nteko bagaragazaga ko nabo barambiwe no guhora bakira raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta kandi nta kintu gikorwa ngo bihinduke. Aha hari mu kwezi kwa kane muri uyu mwaka ubwo umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yerekanaga uko ibigo bya leta byagenzuwe byahombeje abanyarwanda amafaranga asaga miliyari 8 mu ngengo y'imari y'umwaka wa 2017.
Birarambiranye kubera ko iraza isa n'iyindi n'iyindi n'iyindi, abantu akamenyekana ku mudugudu ko ari umujura, akamenyekana aho aciye ko ari umujura, aho asengera ko ari umujura. Simvuga ngo nibyo byakemura ikibazo, ariko byafasha abo bantu bakamenyekana. Birasa naho ntacyo bibabwiye ngira ngo bibahagije ku buryo niyafunzwe mu rugo basigara bakora akagaruka akawongera business zigakomeza.
Ku rwego rw'inteko tuzabanza gutekereza tukareba niba ibi bigo tubona buri raporo ya auditeur bazana barahombye tugakomeza dushyiramo amafaranga. Tuzabanza kugira umunsi umwe tukavuga ngo turabaha amafaranga ari uko mwatwerese kandi yakoreshejwe, kuko turashyiramo amafaranga bakiye tukazana amafaranga bakiye tugakomeza dushyiramo tubireba.
Perezida Kagame yavuze ko hari abamara kunyereza umutungo w'u Rwanda bagahungira mu mahanga mu gusaba inteko ishinga amategeko kugaragaza imihigo yayo. Perezida Kagame avuga ko ntacyo yakora ku bazahunga ariko bakiri mu gihugu ko afite ubushobozi bwo gukomeza kubakurikirana.
Benabo hari nubwo bahitamo guhunga igihugu bamaze kucyambura gutyo, bwo bafite n'ababakira hanze ibi bihugu mureba dukorana nabyo ndetse dufatanya binadufasha no mu majyambere. Bafite politike nayo iteye ukuntu, ibyo nta bushobozi mbifitiye ntabwo nayihindura, ariko nzahindura ibihe hano.
Abarahiye kwinjira mu nteko ishinga amategeko muri manda ya kane banituyemo bazahagararira biro y'inteko. Mu bayobozi bashya b'inteko hagaragaye ko nta gishya kinini cyabayemo, kuko wari usanzwe ayobora iyi nteko Mukabarisa Donatira yongeye gutorerwa kuyiyobora. Uyu mutegarugori akomoka mu ishyaka rya PL yatowe ku majwi 80 y'abagize inteko ishinga amategeko bose. Umwanya wa vice perezida ushinzwe iby'amategeko hatowe Mukabagwiza Eda ukomoka mu mutwe wa politiki wa FPL Inkotanyi ku majwi 75-80. Kuri uyu mwanya Mukabagwiza yarahanganye na Bwana Hindura Jean Pierre wo mu ishyaka rya PSD wagize amajwi 5. Ku mwanya w'umuyobozi wungirije ushinzwe imari n'abakozi hatowe Musa Faziri Harerimana uturuka muri PDI ku majwi 76. Wari uhanganye na Dr. Frank Habineza uturuka mu ishyaka rya Green Party wabonye amajwi 4. Musa Faziri Harerimana yinjiye mu nteko ishinga amategeko yaramaze igihe adafite akazi nyuma yaho avuye ku mwanya wo kuyobora Minisiteri y'umutekano mu gihugu. Iyi minisiteri yahise ikurwaho, inshingano zayo zifatwa na Minisiteri y'ubutabera. Kuri urwego rwo guhitamo abazayobora biro y'inteko hagaragayemo umuco mushya wo kubahitamo nta kwiyamamaza kwigeze kugaragara. Muri aba bose batowe bari bamamajwe na bagenzi babo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri uyu muhango wo kwakira indahiro z'abadepite, President wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kandi yavuze ko umunyapolitiki Victoire Ingabire ashobora gusubira muri gereza natitonda. Nibyo Eric Bagirubusa aduha mu nkuru irambuye.
Tugeramo n'impuhwe, ariko bitari impuhwe gusa zo gushaka gutanga impuhwe, ni impuhwe zo gukemura ibibazo. Nonese iyo bitaza kuba gutyo, ubu tuba dufite abantu bangahe? Ishingiye ku kuri, tuba dufite abantu bangahe bicaye muri prison? Tuba tugifite amagana y'ibihumbi.
Ubu ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akomoza ku mbabazi aherutse gutanga zafunguje abasaga 2000 yari mu muhango wo kwakira indahiro z'abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite muri manda nshya. Mu ijambo ry'umukuru w'u Rwanda yavuze ko hari abakora ibyaha bagombye kuguma muri gereza ku bwinshi, ariko mu rwego rwo kubihanganira hagamijwe inyungu rusange zubaka igihugu biba ngombwa kubaha imbabazi.
Ariko twe kubera inyungu zo kubaka igihugu cyacu tukavuga ngo ariko ntabwo ariko iteka twabigenza. turashakisha nuwabaye umunyabyaha nuwagize ute dushaka uko tumubaka kugira ngo nawe nagacye afite kubaka igihugu.
Kuri zimbabazi Perezida Kagame yavuze ko hari bamwe mu barekuwe mu cyumweru gishize ku mbabazi ze yise ko bazwi nk'abasitari ba politiki cyangwa imenya byose muri politiki hanze y'u Rwanda bitari imbere mu gihugu. Ni ijambo Perezida Kagame yavuze mu marenga kuri abo yise abasitari ba politiki barekuwe ngo barasabye imbabazi ariko bageze hanze batangira kwishongora ko barekuwe ku bw'igitutu cy'amahanga. Iri jambo Perezida Kagame rivuze nyuma yaho umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Madame Victoire Ingabire Umuhoza warekuwe amaze imyaka 8 muri gereza ku gifungo cy'imyaka 15 yari yarakatiwe mu ntangiriro z'iki cyumweru yumvikanye kuri radio mpuzamahanga y'Abongereza BBC avuga ko atigeze asaba imbabazi Perezida Kagame. Perezida w'ishyaka FDI inkingi ritarayemererwa mu Rwanda yabwiye BBC ko yasabye Perezida Kagame ngo afungurwe gusa. Ngenekereje yagize ati umuntu asaba imbabazi z'ibyaha yakoze nta rukiko nigeze nemerera ko nakoze icyaha, nta n'umuyobozi w'igihugu nigeze nemerera ko nakoze icyaha cyaricyo cyose cyagombaga kumfungisha. Perezida Kagame yamuburiye ko akomeje muri uwo murongo yakwisanga yasubiye mu buroko kuko ngo nta gitutu gishoboka ku Rwanda.
Kajya kubona ukabona abantu barayo ntabwo nasabye imbabazi, ntabwo nasabye imbabazi cyangwa buriya baturekuye kubera pressure hano. Ukomeje kubigenderaho urajya kwisanga basubiyemo. Niba ari ubuhamya bushakwa kugira ngo tukwereke ko presha atari ikora akora gutekereza neza, urisanga basubiyemo cyangwa se urisanga basubiye hanze kujya kuzerera kuko nta kindi uzakorayo.
Perezida Kagame yakomeje avuga ko igishoboka ari gukorana mu bwubahane n'ubwumvikane, ibiri hanze y'ibyo ngo ntibishoboka. Ni ijambo rye kandi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko bitewe n'aho igihugu cy'u Rwanda cyavuye rwigiyemo byinshi bituma nta wapfa kuruvogera n'abarutuye, bityo ko uwashaka yacisha make.
Uru Rwanda mureba aho rwavuye, twavanyemo amasomo atuma abantu batadukanda ngo dukandike. Rero uwashaka yacisha make, uwashaka yakora neza gukorana n'abandi, ndetse igihugu cyacu twifuza gukorana n'abandi neza.
Asoza kubyiza imbabazi Perezida Kagame yabwiye abagize inteko ishinga amategeko bari bamaze kurahira ko yabahaga icyo yita umusogongero ku nshingano zibareba kandi zireba igihugu muri rusange.
Iyi nteko rero nagira ngo mbasogongeze ubugari bw'iyo nshingano mufite, mwumve ko igihugu cyose ari cyo tugenderaho. Urabanza tukireba, kwisuzuma, tukikosora, tugakora ibyo dukwiriye kuba dukora, ibindi tugatega amatwi. Ufite icyo tubwira gitandukanye n'icyo tuzi cyangwa n'icyo twumva cyangwa icyo twashakaga twagenderagaho, nawe turamutega amatwi. Nitwumva gifite umwanya turacyakira, niba kidafite umwanya nacyo turakikubwira ngo nta mwanya gifite, tukubwire n'impamvu. Nutuzana amahane tukubwire ngo natwe tuzi gutera amahane iyo byabaye ngombwa.
Ibi byose biriho mu gihe hari amabaruwa atandukanye ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga amwe binagoye kwemera umwimerere wayo. Harimo iyo bivugwa ko yaba yaranditswe na Madame Victoire Ingabire ku itariki ya 25 z'ukwa gatandatu 2018. Ni ibaruwa yandikiwe Perezida Paul Kagame ifite umutwe ugira uti gusaba imbabazi. Gusa yisomye witonze ntiyerura neza impamvu y'izo mbabazi uretse aho isaba kugirirwa imbabazi zo gufungurwa. Hari kandi indi baruwa bwana Johnston Businge bigaragara ko yandikiye Madame Victoire Ingabire Umuhoza ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka ifite impamvu igira iti imbabazi wasabye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Igasoza bwana Businge amenyesha ko Perezida wa Repubulika yemeye guha imbabazi Victoire Ingabire kugihano cy'igifungo yarasigaje mu buroko. Tukivuga ku mabaruwa nk'ayo, hari indi yihuriro nyafurika ry'abanyamategeko bandikiye Perezida Paul Kagame ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Muri zimwe mu ngingo zayo yasabaga Leta y'u Rwanda kubahiriza ibyemezo byafashwe n'urukiko nyafurika rushinzwe iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu rubanza rwa Madame Victoire Ingabire Umuhoza, urwa bwana Leo Mugesera ndetse n'abandi ngo bafunzwe ku mpamvu za politiki. Ikavuga ko igihe bitakorwa Leta igomba kwirengera ingaruka kuko ngo hashingiwe ku byemezo by'urukiko nyafurika rushinzwe iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ngo basanga barafunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Madame Victoire Ingabire Umuhoza yafunzwe mu 2010 ubwo yashakaga guhatana na Perezida Paul Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu. Inkiko z'u Rwanda zamuhamije ibyaha birimo ubugambanyi bugamije kugira nabo ubutegetsi buriho zimuhanisha gufunga imyaka 15. Ingingo yakunze kutavugwaho rumwe kuko amahanga yakunze kunenga Perezida Paul Kagame kutorohera batavuga rumwe nawe akavuga ko yamufunze ku nyungu za politiki. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika. Mu Burundi umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yagiye kuri uno wa gatatu gusigurira inama nshinga amategeko integuro y'itegeko ijanye no kugabanya abanyamahanga baba mu Burundi batisunze amategeko. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Ibi bijanye naba baba mu gihugu cha Oman boni mvano ni yihe yavyo kibazo kutubona mengo yacari kibazo
uwo mukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi Pascal Nyabenda yararongoye ibikorwa by'inama nshinga amateka by'uno wa gatatu. Inama yarigamije kwiga no kwemeza integoro y'itegeko rigenga baba ku butaka bw'u Burundi badafise ubwenegihugu bw'u Burundi. Ni mu gihe havugwa mu Burundi abanyamahanga benshi bahabaye ataco binona kandi tagira ubwenegihugu. Muri bo havugwamo abanya Omani barenga 970. Umushikiranganje Pascal Barandagiye yasiguriye abo bashinga amateka ivyabo banya Omani.
Nagira ndamenyesha ko abantu babanyamahoro kugira mureme ikibazo mugabo ndaba bafise burya umuntu ari karagisoma ntibakivugira hejuru barafise novuga speculation mu France kubera Omani n'igihugu gitunze. Kumbure bavuga bati twebwe turonze ubwenegihugu bwa Omani tugashobora kuronka ivy'umunyagihugu muri Omani yoronka twebwe byo tugira akamaro mu mibereho yacu no kubaho kwacu. Nico gituma batihuse gutora ubwenegihugu bwo ngaha.
Abashinga amateka w'u Burundi ndi batahura igituma abanyamahanga basa n'abananiranye icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka agatorwa asaba leta kugira icyo ikoze.
None ko proposition mwabahaye batayiwumva batashaka kuyemera kandi igihugu bavuga yuko bakomokamo nacyo kitabemanga ngo kibemere umva none ibyabo byoherera he. Je nibaza yuko ibyo ari byo byose nimba boraba urukoba bakabona kumbure barera natwe abarundi kwitwa ko twirabura bakagira batindi ushaka kwitwa birabure aho ntawo birukana mugabo numva muri icyo gihe yuko botuma bahitamo bakarondera handi hantu woje ariko nta n'uwo babwira ngo nibagende bavukiye ngaha sikosa ryabo. Turabazi benshi igikorabwo nibaza yuko aho bakubasansibiriza bakumva yuko bo kwemera bakaronka ubwo bwenegihugu hako boguma bitwa abantu atagihugu na kimwe kibemanga kibazi nta yindi solisi ihari mu gihe umani tabemera umwe tuzi ko bavukiye ngaha mu Burundi ariho bakuriye sinumva igituma baguma banana ngo ntibashobora kwitwa Barundi.
Kuri ico kibazo umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu avuga ko hama hariko harabama nama nyabutatu hagati ya leta y'u Burundi HCR na leta ya Omani mu ntumbero yo gutorera umuti ico kibazo. Abashinga amateka b'u Burundi berekanye kandi amakenga ajanye n'abakongomani babaye ikiringo kirekire mu Burundi bakavuga ko abo bagendana amakarata karangamuntu kandi batigeze basaba ubwenegihugu. Pascal Nyabenda arongoye inama nshinga amateka ari mu babajije ico kibazo.
Umuhisi president babagaza harabaye igihe abakongomani birukanwa cyane cyane mu bwoko bw'ababembe barirukanwa cyane hano mu gihugu hari ha benshi bari mu Rumonge aha mu kiyaya cimbo bari benshi ama barirukanwa ku ngufu sinzi ko ari byo bari bavuganye no wararongwe igihugu cha Kongo ico gihe kitwa Zaire mugabo buhoro buhoro haya basubiye kugaruka n'ubundi bari ngaha mu gihugu. Ikintu twita ngo visa d'établissement mu byukuri sango nazivye kuko umuntu abajije yumvise yuko umuntu atanga amadolari 500 bakamuha iyo visa ku myaka 2 hariho rero abakongomani badashoboye kuriha ayo mafaranga usanga bibereye ucyo nyine sinzi rero kwabona bo barabwa n'aya mabwirizwa turiko turashaka gutunganya.
Umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu avuga ko hari umugambi wa leta wo gutanga karanga muntu za none carte biometrique akavuga ko iyo politique izotuma hamenyekana igitigiri cy'abanyamahanga baba mu Burundi batisunza amategeko
ubu rero murabizi neza yuko turiko turitaza kugira ngo dushobore gutunganya yandanga muntu isomwa ni machine carte nationale d'identité biométrique ni projet iri muri leta iri kirafatira umurongo ingene yo yikora nihagera gutunganya iyi carte biométrique ibi bibazo byose by'abantu bagiye bifofiramo bizoca bitora umurongo kuko nta wuzoshora kuyironka ari umunyamahanga kuko hazoshigwaho amateko y'ingene umuntu abanza kwemezwa by'ukuri ko ari mu Burundi n'abajejwe intwaro baho hantu
amasezerano ajanye no kugabanya ababa mu bihugu batagira ubwene gihugu yatewe ku gikumu n'amareta atandukanye u Burundi burimwo kuva mu mwaka w'1961 Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook w'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FRDC kivuga ko cisha abagwanyi baba mayimayi ya kutumba batatu gifata abandi batatu mu ntambara baraye batanguje kuri abo bagwanyi bari muri secteur ya Rulenge territoire ya Fizi intara ya Kivu yo mu bumanuko. Inkuru y'Idonido turashikizwa na mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Amakuru dukesha ushinzwe gutangaza makuru muri secteur opérationnel Sokora ya kabiri Sud Lieutenant Jacques Kiyenge avuga ko mu ntambara baraye batangije kubagwanya ba mayimayi ya kutumba bari bamaze iminsi igera kuri ne bigaruye bimwe mu bice byinshi bya secteur ya Rurenge harimo Kirembwe na Gwiko bamaze kwicamo abagwanyi batatu ba mayimayi ndetse bafata abandi batatu bari bateze ambushe muri lokalite ya Kipupu iri mu birometero 7 na Mahemba ugana Salama Biro mu ntara ya Manyema. Ubwo yaganiraga n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone Jacques Kiyenge ushinzwe itangazamakuru muri secteur opérationnel Sokora kabiri Sud yavuze ko bakomeje gukurikirana abo bagwanyi ba mayimayi ya kutumba aho muri kino gitondo ingabo za FARDC zigaruriye lokalite ya Kipupu kandi zikomeje imigwano zerekeza Kirembwe. Yageze ati
mayimayi deja tatu walikufa, wengine wako
na mayimayi batatu bamaze gupfa, abandi bari kugenda bafa, ariko bo tumaze kubona ni batatu nabo bakomeretse ni benshi ukurikije ibyo abaturage bari kutubwira. Ndetse twafashe batatu ku Rwanda rwa FARDC hakomeretse batatu hapfumwe. Umuyobozi wa societe civile muri territoire ya Fizi Maître Tamwe de Gracias atangaza yuko abaturage benshi muri secteur ya Rurenge mu bice bya Kirembwe Ruiko Penemende bakomeje guhungira intambara mu mashyamba kandi ari nta bufasha bari guhabwa n'ishyirahamwe iryo ryo ryose. Mumenye yuko muri secteur opérationnel Sokora ya kabiri Sud itangije intambara nyuma yaho bagwanya ba mayimayi bayowe na General William Yakutumba birukana ingabo za FARDC mu birindiro byazo by'Ikirembwe na Gwiko ku wa gatandatu ushize. Bedase Ngabo wo kubwijwe rya Amerika Fizi yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Mukanya turasezerana ku biganiro tubafitiye kuri isaha areka tubanze tubashikize incamake y'amakuru twabashikirije. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yacitse uno munsi wa gatatu muri Leta ya Carolina nayo mu buraruko yagiye kwibonera ubwiwe ibyasambuwe n'igihuhusi gikomeye Florence hamwe n'utwigoro two gutabara abasinzikajwe n'ico gihuhusi turiko turaba.
Umuyobozi w'ikirenga wa Korea Ruguru Kim Jong-un yatangaje uyu munsi ko yiteguye gutumira abagenzuzi mpuzamahanga gukurikira uko asenya ikigo cy'igerageza ry'intwaro za misile no gusenya intwaro ze za kirimbuzi niba na Amerika nayo ibikoze.
Umushinga mateka atavuga rumwe na Leta ya Uganda Bobby Wine izina ryiwe ari Kagulanyi Sentamu azotahuka mu gihugu cy'iwejo kwa kane ni nyuma yuko arangije kwivuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibikomere yaronse giye afatwa bunyamaswa n'abavuga ko bakorera inzego zijeje umutekano.
Naho perezida wa Zambia Edgar Lungu yirukanye mu mirimo ye ministri w'iterambere rusange Madame Emmeline Kabanshi kubera ibirego byo kunyereza umutungo muri ministeri ye.
Umuryango w'ubumwe bwa Afrika wasavye umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyano afise ivyimviro bizira bimukira gusubira ku vyo yavuze mu ndwiheze ko abanyafrika ari abacakara. Amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha niyo bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Dushimiye Ingenieur Zuber yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasil Gebeyehu yatufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Uhagarariye ibiganiro ni Frederic Ngundikije kuri micro ari kumwe na Fideni Yongabo
na Thomas Kamilindi. Turabashimiye, mugira umugoroba mwiza, murakarama.